bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Mise yari twaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi. Umuvyeyi wa muhamagara akubwiye ati jewe ntavyonzi. Namusize muhira mu gatondo ngiye kumirimo nzingoragiye ku ishure mugabo siningeze menya ko yasibye.
Uyu ni madame Mahicu Burundi Imacure atanga inyigisho zijanye n'irondoka ry'amagara meza. Avuga ko ikibazo c'abana batayaga ivy'ubutinya nk'abavyeyi babo kiko kiratuma hariho n'abasiba ku mashure badasiguye igituma turabigaruka ko handi hato. Tuza kandi kubabwira uko Departement ya Amerika ibona ivy'agateka kazi na muntu mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri makiko George W. Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze z'Amerika w'imyaka 94 y'amavuko yinjiye ibitaro byo mu gisagara cha Houston ku munsi w'Imana nyuma yaho agiriye infection mu maraso. Ivyo bivugwa n'umuvugizi w'umuryango wiwe. Bush yatwaye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'1989 gushika mu 1993. Yagiye mu bitaro katari gake muri kahise aho yari afise ibibazo byo mu mahaha no guhema. Ni nyuma yaho Barbara Bush yahoze ari mutambukanyi wiwe nawe aheruka kwitaba Imana hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane. Barbara na Bush bari babanye imyaka 73. Barbara akaba yashinguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye. Igipolisi cha Canada cafashe umushoferi yagonze abantu bari ku maguru y'i Toronto kuno wa mbere yica abantu 9 akomeretsa abandi 16. Igipolisi nticatanze ibiranga umushoferi catumye akora ivyo ariko cavuze ko amatohoza ashobora kuba maremare kandi agoye. Icegera c'umukuru w'igipolisi UN yavuze ko hari abatari bake babonye ivyabaye kandi abasaba kuvuga ivyo babonye. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko umutima wiwe wifatanije n'abashikiwe ivyo vyago kandi ashimira abahashitse ubwa mbere kugira ngo batabare. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamenyesha ko Perezida Joseph Kabila ataza kwitaba inama y'iterambere y'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC igamije kwihweza utwigoro leta irimwo two gutegura amatora no kubungabunga amahoro. Umutegetsi wa Leta ya Kongo yabwije ijwi rya Amerika ko Kabila ashobora kurungika muri ntunga w'umushikiranganji wiwe wa mbere Bruno Tshibala muri iyo nama iza kubera i Luanda ku murwa mukuru wa Angola. Ariko ibiro vya Perezida ntaco birabivuga ko Martin Fayulu uwo mu runani rassemblement ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo nama ishobora gusaba Kabila gutanga ubutegetsi kugira ngo igihugu gitunganye amatora mu mutekano atamarasarinze guseseka. Ishamwe SADC ryaruguruye ibiro mu nzu iheze Kinshasa mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu gihe kiri mu myiteguro y'amatora kandi n'umutekano udashemeye. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro byacu muce ku rugagwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara duhera mu gihugu cy'u Rwanda aho bushikiranganje bushinzwe ivy'ibiza muri ico gihugu buvuga ko abantu 18 bahitanywe n'ibiza byatewe n'imvura yaguye mu ijoro rya twaraye du sozereye menyesha makuru y'ijuru rya America Claude Ganza munyamagana ariko arakurikirana ino nkuru ku buryo burambuye ariko turi kumwe ku murongo wa telefone yaraducitse ariko aragarutse Claude Amahoro
Amahoro Diane
uravuga ko ari 18 bahitanywe n'ivyo n'imvura yarayiguye hari ibindi vyahononekariye
ntabwo ibyaraye byononekanye muri iri joro bibyari byatangazwa ko ngo bigikusanywa ariko uko biri kose ntabwo habuze kugira ibindi bintu byononekara kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane.
Hama imvura yaguye mu turere twahe abo 18 badi abanyagihugu mu turere twahe.
Abantu barindwi bapfuye nabakomoka mu karere ka Rulindo naho 8 nabo muri karere ka Gasabo naho mugihe abandi batatu baturuka mu karere ka Gatsibo.
Ubushikiranganje bujejwe ivyo kuraba ivyo vyibiza hari ico buriko burakora kugira ngo ico kibazo giterege umuti.
Ntabwo ndabasha kuvugana nabo kugeza uyu mwanya ariko uko biri kose hari ibiteganywa gukora. Icyo navuga nuko abangaba 18 biyongera ku bandi bagera kuri 51 bapfuye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki 6 z'uku kwezi kwa kane mugira abandi 170 bakomerekejwe n'ibiza bikomoka ku mvura ama 68 nayo arasenyuka burundu ugiye agera ku 3,288 yangiritse ntiyasenyuka yose hangirika n'ibihingwa biri ku buso bwa hegitari 5,579.
Urakoze cyane gose Claude Ganza munyamagana yo nkuru bandanye ukurikiranira hagufi ya mama kuri yacu hanyuma uraza kutubwira ibindi.
Urakoze cyane Diane.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera z'inondwi Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yarasohoye icegeranyo cerekana uko yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kifashe muri ico gihugu mwaka w'2017 yumenyesha makuru y'ijuru rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yacishijemwo amaso aratubwira ibimwe mu birimo.
Mu bikorwa by'ingenzi iyi raporo ivuga ko byabangamiye uburenganzira bwa muntu birimo ubwicanyi bwa hato na hato, kuburirwa irengero ku mpamvu za politiki bikozwe n'inzego z'umutekano, iyicarubozo n'ibikorwa by'ubugome, ibitari bya kimuntu n'ibindi yita ko ari iby'urukozasoni byakozwe n'inzego z'umutekano. Iki cyegeranyo kiravuga ku bagiye bafungirwa mu magereza no mu bigo by'inzererezi mu buryo bubi, kikagaruka kwitabwa muri yombi rya hato na hato bikozwe n'inzego z'umutekano zititaye ku mategeko, kikavuga barenze iminsi y'igifungo cy'agateganyo iteganywa mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi. Ihonyanga ry'ubwigenge bwa muntu n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwo guterana kwishyira hamwe uburyo habaho imipaka ntarengwa ku bwisanzure bw'itangazamakuru n'imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta, imipaka ku bwisanzure mu kwitabira ibikorwa bya politiki ndetse no kugira ubushobozi mu kuba hari uwahindura umurongo wa leta ku kijyanye n'amatora aboneye, itotezwa itabwa muri yombi no kwibasirwa kw'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, abagombye gukora ubuvugizi ku burenganzira bwa muntu, icuruzwa ry'abantu n'imipaka idasanzwe ku burenganzira bw'umurimo n'ibindi. Incamake iki cyegeranyo cya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu 2017 isoza ivuga ko guverinoma yateye intambwe mu gukurikirana cyangwa guhana abayobozi babigizemo uruhare barimo abo mu nzego z'umutekano, gusa ko umuco wo kudahana bamwe mu bayobozi baba civile na bamwe mu nzego z'umutekano ukiri ikibazo. Ingingo ku yindi iki cyegeranyo cya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko raporo nyinshi zagaragaje uburyo leta yagize ubwicanyi bwinshi bihabanye n'amategeko, kigaragaza ko mu kwezi kwa 7 umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje raporo igaragaza ko abantu 37 bishwe n'igipolisi n'izindi nzego z'umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda hagati ya 2016-2017 bazira ibyaha bito bito birimo ubujura bw'ibitoki, uburobyi butemewe n'amategeko, abambukiranya imipaka binyuranije n'amategeko. Human Rights Watch ikavuga ko ubwicanyi nk'ubu no kurigiswa kwa bamwe bigamije kubiba ubwoba mu bantu mu ishyirwa mu bikorwa by'amategeko no guca intege abarwanya gahunda za leta. N'icyegeranyo ariko Bwana Johnson singe ministri w'ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yatangaje ko cyuzuyemo ibinyoma. Kucyo kuburirwa irengero rya hato na hato Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko hari ibyegeranyo byinshi bigaragaza ko hari ababurirwa irengero bigizwe mu ruhare na Leta. Iravuga ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri Madame Violette Uwamahoro ufite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'ubwo Bwongereza kandi utunzwe n'umugabo w'umwihuriro RNC ryo muri diaspora itavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yaburiwe irengero ubwo yari aje gushyingura umuvandimwe we. Icyo gihe ngo Leta yanze kwemera ko ariwe yari mufite mu gihe cy'ibyumweru bitatu nyumiza kugaragaza kwimukurikiranyeho ibyaha by'ubugambanyi. Haravugwa mu kandi bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye ishyaka FDA inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritarandikwa wafashwe n'igipolisi ndetse n'abagenzi be bagera ku icyenda mu gihe abandi ngo bahise babonerwa ubwunganizi mu mategeko Ntirutwa we ngo yaratazwa aherereye mu minsi 18 kugeza igipolisi cyemeje ko aricyo kimufite ngo cyamukoreye yica rubozo mu minsi 3. Ahanga imiryango ikorera imbere mu gihugu yavuze ko Leta yivanga mu mikorere yayo kandi ko nta bushobozi ifite bwo kubikora iperereza. Kuki yica rubozo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaruka ku byegeranyo birimo icya Human Rights Watch cyo mu 2016 aho yagaragaje ko abagera ku 104 bakoreye yica rubozo mu bigo bya gisirikare. Abo ngo bakoreye ibikorwa by'ubugome birimo kubazirika ku mashanyarazi, kubakubita bikabije n'ibindi bigamije ko bemera ibyaha no mu bigo by'inzererezi bya Bigogwe, Mudende na Tumba. Benshi muri bo nk'uko Human Rights Watch bivuga ngo bagiye babibwira umucamanza kandi Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko kugeza ubu nta n'umwe mu nzego z'umutekano urahanirwa ko yakoze yica rubozo. Mu rwego rwa politiki raporo iravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa uwo ari we wese washatse kunenga gahunda za Leta inzego z'umutekano zamutaga muri yombi bakamushyiraho ibyaha birimo ibya jenoside. Aha kiragaruka kuri Madame Victoire Ingabire perezida wa FDA inkingi, bwana Deo Mushayidi na Dr. Theoneste Niyitegeka bakomeje gufungirwa ibyo byaha. Hari kandi Colonel Tom Byabagamba wari ukuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu na General Frank Rusagara Muramwe mu 2016 bakatiwe umwe imyaka 21 undi 20 ku byaha birimo ibyo gusebya ubutegetsi. Uru rubanza ngo rushingiye kuri politiki kuko hari abatanga buhamya batigeze bagera mu rukiko ngo babazwe nka Kapiteni David Kabuye ngo wafunguwe kuko yashinja abasirikare. Banavugamo ifungwa ry'umunyapolitiki Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Bakavuga ko inkiko z'u Rwanda zimuburanisha ku byaha by'inyandiko mpimbano no guteza imvururu muri rubanda abandi basanga bishingiye kuri politiki. Ku birebana n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'itangazamakuru Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyegeranyo cyayo iravuga ko Leta yashyizeho imipaka ku buryo budasanzwe ititaye ku cy'amategeko ateganya, ikavuga ko abanyamakuru bakunze kuvuga ko abategetsi babahati ibibazo bakabatera ubwoba rimwe na rimwe bagata muri yombi abanyamakuru bafite ibitekerezo byafatwa nk'ibindenga Leta. Ku ngingo zikarishye kandi ngo rimwe na rimwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwaritabazwaga kandi ko bamwe mu banyamakuru mu 2015 bavuze ko RMC yatakaje ubwigenge bwayo nyuma y'uko wari umuyobozi wayo bwana Fred Muvunya hunze. Ngo hari abanyamakuru bavuze ko abayobozi ba RMC bashyirwaho ku bushake bwa Leta. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Hello Eric akoregwa mu ngata na mugenzi we mu gihugu cha Kenya Eloge wirika neza na watubwira ivico cegeranyo ku Burundi.
Iyo raporo yemeza ko abapolisi, abashikiriza amanza n'abacamanza birengagiza amatohoza no kumviriza imanza zerekeye abategetsi bo muri Leta hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD bagakora mabi atacamira. Hagati y'umwaka wa 2015 n'ihumbi 2016 abandi icyo cegeranyo bavuga ko habaye ubugizi bwa nabi igihe imigwi yitwaje ibigwanisho yatana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano. Iyo migwi yagizwa kuba yagize ibitero n'imitego bigamije kwica abategetsi bo muri Leta bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Akarero gatangwa na Kawiri Nyamitwe umujyanama mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Nkurunziza hatwe kwicwa n'abantu bataramenyekana mu kwezi kwa 11 mu 2016 umwe mu bamucungera ubuzima ahasiga gatwe hamwe na Emmanuel Niyonkuru yari umushikiranganji w'idukikije yiciwe imbere y'inzu yiwe ku itariki ya mbere y'umwaka wa 2017. Icyo cyegeranyo kandi kivuga ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano bishwe na bagenzi babo. Muri ibyo bitero bimenyeshwa ko n'abasivile basize ubuzima. Ku rundi ruhande, urwaruka rw'imbonerakure bamwe mu bapolisi n'abasirikare n'abakozi b'iperereza bagirizwa guhohotera, kunyuza no kwica abantu hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Mwaka wa 2015 honyene ico cegeranyo cemeza ku gisata ca ONU kijejwe amateka kazi na muntu caharuye abantu barenga 400 bishwe nayo mu gwa ONU wari ujeje gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva muri uwo mwaka nyene nubwo utemerewe kwinjira mu gihugu hagati. Umenyesha ko aronse vyabona 500 vyabwiye ko abantu benshi bishwe n'abagize inzego z'umutekano bamwe batabwa mu ruzi rusizi rwisuka muri Tanganyika babanje guhohoterwa bikabije. Ibiro vya leta ya Amerika bijejwa demokarasi ya gata ya kazi na munu na kazi bivuga kwa gushika mumera zunga kambi winda chumini ndwi hate wani mwiliburi ya magrenade minongi ndwi na tanu mugihugu chose. Ariko bisigura kwa kenshi bene kugira ivyo bitero n'intumbero yabo bigoye kumenya nkuko byagenze ku itariki ya 9 ukwezi kw'indwi abantu bari bakoraniye mu kirabo mu Kayanza muri aruko bw'u Burundi igitero cha grenade cahitanye 8 muri bo ikomereza barenga 50. Mu mwaka uheze kandi ivyo biro bimenyesha ko n'imiburiburi abantu 88 banyurujwe baburwa irengero. Ico gisata gisigura ko banyurujwe ahanini y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho mashyirahamwe yigenga hamwe n'abahoze mu gisirikare cya kera imbere y'uko inzego z'umutekano zicyangwa n'abasirikare ba leta n'abamwe mu bahoze mu migwi yayigwanya. Cyongera ko banyurujwe akatari gake babanje kugirwa ko iterabwoba. Mubanyurujwe hataramenyekana irengero ryabo haravugwamwo mugwiza atunga Oscar Ntasano uwitwa Leopold Habarugira n'umenyesha makuru Jean Bigirimana. Iruhande yabo ico gisata kivuga ko indongozi za FNL ziyoboka Agaton Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka zemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe bafunzwe n'inzego z'umutekano banahohoterwa. Ivyo biro bimenyesha ko Burundi butanga abasirikare mugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia na Central Africa ariko ko bamwe muri bo bagirijwe hamabi harimo gufata abakenyezi ku nguvu. Gusa biragaruka bikemeza ko bimwe mu birego vyatanzwe mu mwaka wa 2016 atashingiro vyari bifise. Nubwo amategeko y'u Burundi habuza gufata abantu ataco bazira abakoze ico cegeranyo bemeza ko abantu batari bake harimo abayoboke ba Rwasa bahagaritswe amateka aho nyanzwe bikekwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho. Abanyororo ba politike mu Burundi baharurwa mu 500 arenga. Ico cegeranyo kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru kugira amanama no gushikiriza ivyumviro bwasubiye inyuma cane kuva mu mwaka wa 2015. Uturero dutangwa n'utwingingo ya sense yo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi amwe mu maradiyo yaturiwe mu 2015 hamwe no kuburabuza bimwe mu binyamakuru bikorera ku rugangurukana bumenyi harimwo na kimwe gishikiye leta ziyongera kugufuta amashyirahamwe yigenga agera kuri 5 mu 2016 yagize gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. N'amashyirahamwe mpuzamakungu bivugwa ko atoroherejwe kuko itegeko rishasha yasaba gutanga igice cy'amafaranga yayo mu ibanki nkuru y'igihugu no kwisunga ibitegeko by'amoko mu gutanga akazi. Ku minsi ya 6 naho bivugwa ko abategetsi bategeka abantu kuja mu bikorwa rusange ku gahato kandi ko amayira hari igihe yugarwa mu giringo kirenga amasaha 2 yose. Nubwo biruko Burundi buvugwa ko bwagumye bwakira impunzi zigizwe ahanini n'abakongomani. Kuvyerekeye amatora ya kamara mpaka yimirije ibiro vya Amerika bijejwe atakazi na muntu bivuga ko kuva president Nkunziza yatangaje mu mpera z'umwaka uheze indongozi zitari nke zo muri CNDD-FDD zashikirije amajambo y'iterabwoba ahamagarira gutoteza abazotora. Oya Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Juki Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda none wa mwanya naho duhabanye dini mugenzi wacu Diane Ndonsara twakira batumire bari kumwe hama tugire n'ivyo no munsi bagiye kuyagako.
Elha Sharuna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu akaba ari no mugisata kijeje ndero turabaramukije.
Ndabaramukije namusana wa turi kumwe na usana ratumvirize.
Ego mena mwebwe Alan Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira ugwaruka kubibazo bihanami ugwaruka ahanini ibijanye n'ubutinyanka mwishira hamwe gitayiterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije cyane turamutsana batwumviriza.
Namwebwe iki Burundi imakire mutanga inyigisho zijyanye irondoka cyane n'amagara meza muri Kiliziya Katolika namwebwe nyene mukamuri mu gisata mukamurongoye n'ishure mu bushikiranganje bw'indero namwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije amahoro y'Imana kandi ndamusana bariko baratwumviriza bose.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza Ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ntererano y'indongozi z'amadini n'amasengero kubijanye no kubungabunga amagara yabo barongoye. Ego ariko hanini tugashimikira kubijanye n'ubutinyanka kubigeme. Alain Joseph mwebwe muvuga ko mu ishyirahamwe ryanyu harimo igisata kijejwe kuvugira ibibazo bihanamiye ugwaruka na cyane cyane ivyo by'ubutinyanka ngo ducira ku mayange n'ibihe bibazo nyamukuru biri kuri abo bigeme mu bijyanye n'ubutinyanka.
Mu ishyirahamwe Sakode kuva mu mwaka w'2015 twaratanguje umugambi ujanye no kwigisha ndetse no gukangurira abigeme n'abakenyezi ku gihe cy'ubutinyanka none rero igihe twatangura umugambi twarabanje tugira icigwa cy'imbanze none rero icyo kigwa nico cyaduhaye ivyumviro imwe n'ibindi turona ko mu gihe cy'u Burundi ubutinyanka ni ikintu kitavugwa
ego ntabaciriyemo ni kuvuga ukuba bitavugwa harimo ingaruka mbi
kuba bitavugwa ubwa mbere umwigeme ashitse muri ico gihe cy'ubutinyanka abishika atabizi kuko ntiyabibariwe nk'akaro rero tuja kurondera ibikoresha koresha ivyo navyo rero mu kubirondera ashobora kurondera ibimwononera ubuzima agakoresha ibitari byo ariho muri ico cigo twebwe batubwiye ivyo bakoresha aho wasanga ariho abakoresha ibitambara ibitenge byaheze abavyeyi batagikoresha hariho abakoresha ivyatsi hariho abakoresha imitoto babanza kurabika mu mazi irya mitoto batekeramwe ubuswagira bona kubanza kurabika kugira ngo yorohe
hari ico barabihingura ivyo vyatsi niyo mitoto
mukuravuga urumva ko babanza kuyirabika kugira ngo yorohe ishobore kuzingika neza ntikagurika bona ko umutoto ukimeze neza ubuzinzu cuvunika
ariko ni kintu kinyerera
kiranyerera nibyo bakoresha ingene babikoresha jewe nubaza ko ntabishobora kubisigura neza kuko bambiye ivyo bakoresha hariho mu karere kimbo hariho abatubwiye byukuri kandi bibabaje aho wasanga umwana w'umwigeme afata isheshe tizijya abantu babagabo bambara kugira ngo bashe bambara nibirato ugasanga bashizemo umusenyi akacafata akashira ku himba cy'urundo kwace kugira ngo ategaye amaraso akibwira yuko amaraso aje acanyengetera muri wa musenyi murumva ko ico kintu se kintu kiza kibungabunga amagara yawe
uwo mwana n'ivyaba yibwiye we nyene yiyumviriye ko byo mufasha canke hari hantu bababwiye baba kwizo nyigisho
ivyo nizanyigisho abana bakura mu bandi bana mu kiyago we nawe akaca yiyumvira ati reka je nanje nkora iki kuko umuvyeyi ntiyaronse akajyo ko kumubwira ico yokoresha byukuri
ngira ngo ego mwari mukibandanye
ikumbure nivyo hariho ndetse abita ko arabasirimu bafata za mpapuro abantu bisukuza bavuye kugira umwanda mukuru le papier hygiénique mu gifaransa ugasanganyiza ariko razibiza hari rero nabandi ataco bakoresha bace bahitamwo kuguma mu nzu kugira ngo unisho kiringo cyose bari mu butinyanka bakakimara bari mu nzu bavuga baterekaje we nze ndisukura noga bije nsubira nja koga uva ko atakindi gikorwa asubira gukora nabandi rero bafata tujya tuzu two munsi cyanke akagerekiranye duhuzi two munsi cyanke akafata kambara gahuzi two munsi akacagira ko nibutura akacya gumuko
ego murakoze kuri yo ntererano ala reka duhe ijambo umwe mu ndongozi z'amadini n'amasengero turi kumwe hano LH Haruna mwebwe ikibazo kinini ikiganiro hanini kihagaze kuri mwebwe intererano yanyu mu kubungabunga amagara yabo murongoye kuri ibyo bibazo bariko baravuga mwebwe intererano nihe kugira ngo mufashe aho bigeme kubungabunga amagara yawe
murakoze cyane gose ubwa mbere ntabaza gushimira mugenzi wanje Alain kuko insanze uko umuntu abyibaza harimo ibibazo byinshi atari umuntu yarabizi ariko ikintu gikuru ni giki ikintu gikuru ni gihagaze ku nyigisho abenshi usanga amara iminsi hagati y'itatu no gushika ku ndwi harabashaka kumara indwi yose abo binyarusa ugasanga iminsi itatu muri iyo minsi rero umuntu ataronse inyigisho zikwiye bituma uwo mwana ariko ntebishure aca siba ku ishure bimwe amugenzanje ari ariko aravuga kubera ko atategwe nyina kuri kubyakirenyera kubyifatamo akaca bona kumengo ni gicibwa ari umuntu akuye kwinyegeza akaca kumanyega imuhiro umaze ari iminsi 2-3 mu ndwi nuva mu kwezi ku kwezi iminsi 2-3 utakaje ivyigwa bitari bike
ahari nabashobangira kumara indwi
zigira ari ushobora kumara nkindi hari nabusanga bigora hajamo ni ingwara bivyo kandi ko nabaganga bakuye kuheza bakagira ico bafasha mugara umva mwana naho umaze iyo minsi 3 ku kwezi mu minsi 30 tuza kuriga iyo minsi ni minsi cyane gose utakaje guko mu bijyanye n'ubumenyi tuvuga tuti ucere minota 5 nyo ngusa ku munsi abacere umwanya munini cyane gose ku mpera y'umwaka bacere ibintu byinshi tumvikane kuri abo bana bajya mu ishuri bazagahomba ibintu byinshi
ego tutabaciriyemo umufasoni Immaculé asanzwe yarongoye nawe nyene ishure lycée municipal ya Kinama kuri zongora na LH Haruna je kuvuga yuko basiba ku ishuri cyane nk'ubu umunyeshuri yasivye ku ishuri gucyo mwibwaje mu mwakira gute muvugana gute
kenshi biratugora kumenya ingorane umwana afise kuko dufate nk'ubu bimushikiye ari ku ishuri ashobora kuza gasaba uruhushya ati jewe ndagwaye mugabo wamaze atugwaye gute babara gute agatinya kukubwira kenshi iyo ugize imana mugahwana uri nk'umurezi w'umukobwa cyangwa umugore
urashura kumuraba mu maso ukarabinge nari kwarifata kuko kenshi bazi bafise amasoni soni ukamengo yamenje ukamengo nibintu yononye wenye nubwiye ukamengo byamuvuye ko hanyuma iyo usanzwe ubizi waramaze kuvyumva nawe ugororokewe no kuvuga ibijanye nirondoka ibijanye n'ibitsina uraheza ukamubaza ukamwitondera neza ukamubaza kandi kenshi baratubwira hanyuma ico duca dukora kuko twe tugira imana ku ishuri wacu
nta bihano mubaha basivye
nico kimwe kuko umunyeshuri asivye tumubaza icamusibije abuze ati nari ingwaye tutituzanira urupapuro wivurijeko urumva muri ico gihe ntaba yagiye kwa muganga ari nigiye n'umuvyeyi watababizi mize yari atwaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi umuvyeyi wa muhamagara akubwiye ati jewe ntavyo nzi namusize muhira mu gatondo ngiye kumira imunzi ngo ragiye ku ishuri mugabo sinigeze menya ko yasivye
mu gihe ayo shuri imwe abahungu nabigeme kuko harone amashuri usanga yigamo abigeme gusa canke yigamo abahungu gusa mugabo navyo nyine ntugiye ni vyiza cyane kubona ufise amashuri yigamo abahungu gusa n'amashuri yigamo abigeme gusa iyo batamenyeranye kuba babonana iyo bagiye guhura nta musangaza ko ingorane
ara mwebwe muho muterera iki mwishira hamwe ryanyu kuko twumvise ko abigeme afise ibibazo by'ibyo bakoresha kandi ibyo ntandaro nyamukuru kutaja ku ishuri no kutaba bagukiwe bibatwara no muzindi ngeso zitari nziza
muri cacirwa twagira twaje kumvira dutambara dutambara rero nashimye cyane Aruna yavuze ati bamenye yuko ari agateka ari ingabire imana yabahaye tubwire imvugo yacu muri sakodeni ubutinyanka singwara ubutinyanka sumuvumo ubutinyanka nagateka imana yahaye umwana w'umwigeme nagateka imana yahaye kira mukenyezi wese
ibyo tumenyereye ku kwezi bavuga yuko babakene ibihumbi bibiri
yego
mwebwe rero namwe
none n'ivyo nagira ngo shikeko umuntu yumva ko afise amikoro novuga agereranye akoresha kotex ibihumbi bibiri niyo ntoyi novuga ko hari za bitanu hari n'izibihumbi 10 niko gushika ubu hariho tukuma tugerageza kurondera abagira neza badufasha kugira ngo abigeme bose baronke utwo dutambara bitabagoye no kuvuga ko bagurira abo bigeme turisha agapaki karimo dutambara dutanu umwigeme ashaka gukoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka kakagurwa amafaranga ibihumbi 10 ibihumbi 10 rero twebwe iyo turi ko turabwira niyongereranyo uravye ibikoresho kugira ngo umuntu agire isuku ukaraba na mikro y'abarundi uguze ibihumbi 10 mu myaka 3 cyangwa irenga n'ibihumbi 72 ubusanga aramahera makeye mugabo n'ubu turacyari ko turagerageza kugira ngo ayo mahera tugerageze kuyagabanya kugira ngo dushobore kuha benshi bashoboka
isiguro mutanze zirumvikana ara ariko ugerageje kuraba umwigeme akoresha ibyo bibabibi imitoto canaga akoresha uwo musenyi aba yatekeye uwo muntu ubwo arashoboye kuronka ibihumbi 10 nivyo ko bimufasha kumara igihe kinini ariko burya kuronka amafaranga menshi mengo ni kibazo kuruta ko wogenda uraronka make make ni nko uvuga ati inzu zoyibamwo imyaka myinshi cyane ariko kugira ngo uyironke kuko isa amahera menshi kamengo guma upanga uzurariha kukwezi mwebwe muvyumva gute ubwo nimumva yuko mu majambo make tutagarutse kuri ibyo ariko aravuga yuko abo bigeme nimumva ko ari kibazo cyo kugira ngo bashobore gushikira iyo ntuzi yavuze ati bariko baronda amashirahamwe ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kubagurira
twebwe ubwacu turabutanga nk'uyu mwaka twarihaye igitigiri tuvuga tuti uyu mwaka ni buri abanyeshure ibihumbi cumi n'umunani bateza kuronswa utwo dutambara nuvuga ko ni buri turaraba abanyeshure igihumbi bakenye kurusha abandi buri ntara tukabaronsa ubwo butambara kuri gusa mugabo tugarutse kuri ayo mikoro nk'uko nk'akarero rutanze k'inzu sinibaza ko abantu benshi bafata yovuga ati ndonse amahera byo bavyiza ngo umyenda yakoresha mu gupanga hakonubaka inzu
boshobora kuronka ibikoresho byo zimbuka gusumba byo bavyiza gusumba kuko uri kuraraba wa mwana yahora nkuko yabivuze akaja mu mico itari kugira rondera ibihumbi 2 hageze ko rondera ibihumbi 10 urumvikane yuko ya mico zo cyayiguze na kuri cyane gatatu kugira ngo ico kintu cyo kironka mugazi modoka bitumenye zivi Dubai za Japan n'abandi ugasanga ku miliyoni 2 nini n'usimo nashaka ku modoka usanga ari benshi ariko aronka uburyo bw'ukwiyunguruza mugaya yindi nawe igura miliyoni 80 urumva bashaka kwishikira si benshi niho rero nashaka gukora no ngaho kugira ngo uriye miliyoni 80 uvuga ko ni kimwe muri bibiri uriba canke ukaba wabitse imyaka myinshi mwari muri iyo myaka ukiri kurabika nawe kugira ngo uze kuba wahashitse ari ntirwo nibaze ko ntabwo nti kuri ibyo bikoresho byari by'ingirakamaro ushobora gukoresha imyaka myinshi bora habi ngene bashobora kuronka bagira neza bafasha kugira ngo ubwo buryo bushobora koneka kubikoresha
umba tugaruka izano ngira ikiganiro ku bw'umwanya kumbure hari ibindi bibazo dushobora kuzogaruka ko Sheikh Nankundu wiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire
ndabakengurukiye nanje
iki Burundi Immaculé muri mu batanga inyigisho Dijani rondoka, dijani na magara meza, muri ekleziya katolika, turabakenguruki.
Ndabakenguruki, namwe.
Alain Joseph Hatungimana, mujejwe kuvugira urwaruka, kubibazo biruhanamiye, na cyane cyane ahanini kubijyanye n'ubutinyanka, mwishyirahamwe gitaho iterambere mu by'ubutunzi na magara meza, kugwaruka sakode, namwe turabakenguruki.
Ego, nanje ndabakengurukiye. Nizera ko mu mashengero, cyane cyane ekleziya katolika, ndetse n'idini y'abayisilamu, bagiye kufata yindi ntumbero kuko mwumva ko ikibazo cy'igihe cy'ubutinyanka ni ikibazo gikomeye cyane.
Ego me twariko turavuga ku ntererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu kubungabunga amagara yabo barongoye ahanini tukaba twashimikiye kubijyanye n'ubutinyanka kubigeme. Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Urakoze Diane Ndonse namwebwe mwariko muratwumviriza mururani gwe nshuti bakunzi Diane na Hazina Innocent Kimenyi mwari kumwe tuzongereje nkaho twahereye.